VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteza amatwi, ni Edirwe mu basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edir Gwema. Kuri uyu wa kabiri ushize, inama nshingamateka ya Canada ku cicaro cyayo kiri mu mujyi wa Ottawa yatumiye inzobere mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu zirimo Abarundi babiri kugira ngo bagerageze gusobanura uko uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Ibi bibaye nyuma gato yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rifite icicaro i Geneve mu Busuwisi ritoye umwanzuro ushyiraho komisiyo mpuzamakungu yigenga yo gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 imyaka y'2015 kugera ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 6 umwaka w'2016 no gukora ibirebana n'ubutungane mpuzamakungu. Ibyo byakozwe bikurikije imyanzuro yatanzwe n'abahanga banditse icyegeranyo ku ihonyerwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Abo bahanga bemeje ko iryo honyerwa rikorwa na leta, inzego z'umutekano za leta n'imbonerakure, kandi ko bishobora kwitwa ibyaha byibasiye inyoko muntu, crime contre l'humanité mu Gifaransa. Iki cyegeranyo cyakozwe n'itsinda ryitwa Enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi mu Gifaransa. Mu kiganiro aherutse guha Radio Ijwi rya Amerika, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yamaganye icyo cyegeranyo avuga ko gifite ibindi bikihishe inyuma. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wanjye Thomas Kamirindi.
Twarabonye yuko icyo cyegeranyo kurucubatse ukurucateguwe umengo kirafise indi ntumbero atari ntumbero y'ibyo ari bahaye uyu mugwi. Kuko n'Uburundi busanzwe buri muri Conseil des droits de l'homme, niyo busanzwe buri kuvuga ko ibikorwa baba batanze kuba ari abahinga n'abahinga bakora mu bihugu udaka nta buhinga bwabo kenshi usanga ari abarimu muri kaminuza basanzwe ari inzobere muri ibyo bikorwa. Iyo two turaraba ari twe twaratangaye cyane turaza icegeranyo badushikirije kuko muri ibi byege kwari kugira bifashe n'igihugu kugira tubikorereko. Uko ari byo byinshi amashyirahamwe ati yigenga aba muri ko baravuga, igihe utanze icyegeranyo by'ukuri kitavuga neza kidatanga intumbero nziza usanga wihenze ugasanga n'amakungu ariko arafata ingingo atarizo. Uvuze ko nko mu Burundi ibyaha hakozwe ibyaha ubona mu bintu by'ibyaha by'agahomera bunwa ko basaba ko amasentare mpuzamakungu yoza mu gihugu, hari ukundi kuntu bigenda birakogwa ukibishyira mu maraporo cyangwa waheraheza ukavuga yuko Burundi bo gukura muri wa mugudu byo gukurikirana iby'agati y'akazi na muntu wishyira mu mpuzamakunguni ucume ngo hariho ibindi bintu byaba byinyegejemo indani hamukarabara we ukabona rero ko hariho n'ibindi rero ibyo twita mu Gifaransa le contre vérité, ibintu ubona kumwe ngo si byo cyane cyane no mu nyinga ariyo nk'uwatwereka abageze ku isoko ati none tugende umuganga kuvuga yuko igitereko cy'umudamu cyavuyemo kigatuzwe n'abantu basanzwe baciye kwibarabara amanyamuntu akabandanya abaho cumengo nta buhinga bunini bakoresheje
ibyo biri muri kiriya cyegeranye
biri muri kicegeranye no tuvuga iyo hageze mwe ni ibikorwa no gukora igikorwa nk'umuhinga kandi ukagifuya ukagishiramo ukagenda mu muji ukaraba neza ukumviriza abantu bose ibyo bakobwiye ukagerageza kubishiramo niho umuntu agisomye aheza akavuga ati iki kintu ndagisomye jewe mu Burundi mbonye ko ibintu bimeze gutya mu gihe kibonye iki kiganiro ikintu cyubatse umengo cyari cyateguye kwerekana yuko mu Burundi ibintu byayangaye byose ibintu bicika cyakintu kimwe cyake kigeze gitera kije imbere niho ntumbero umengo ubone yuko nko guhera cyane cyane twe twahara biharo dofise guhera mu kwezi
kwa kane kw'2015
kugiza amasaha ibintu byagiye byatera bije imbere mu bijyanye n'ibyatsi akazi na muntu kandi twikemeza yuko mu Burundi nk'ibindi bihugu byo ku isi bituvuga yuko atakati akazi na muntu gahungabana akati akazi na muntu aho gahungabana mugabo guca imfi ubigira n'ibya politiki wacubicanga n'iby'amatoro ukabicanga n'iby'ibiganiro n'ibindi byinshi ibijyanye n'ubuhinga bw'iyo raporo ubuhejeje kubishyira iruhande ugashyira imbere ibijyanye n'ibishobisho n'ibyo wabwiwe n'abantu cyane cyane ko bavuga ko muri iyi raporo ko ari abantu babajijwe mugabo biratugora cyane nka leta rero kumenya ati uwo muntu yabajijwe ninde ko yavuze ukuri cyane ko yabeshe biratugora cyane kuko nk'ibyo tumenyereye ari ibindi byegeranye bakubwiye ati ibi byagenze gutya hama nawe bikanakorohera kuza kuraba yuko ibyo bintu by'ukuri ukuntu byakozwe ukuntu byagenze ukuntu agati akazi na muntu kahohotewe ariko byagenze ukabitohoza ukabirondera n'imyinshi uko nico leta ibereyeho nta urundi rwego ruhari rujejwe gukurikirana ibyo agati akazi na muntu cyane cyane gukinga no guteza imbere agati akazi na muntu uri hejuru ya leta izindi nzego zose andi mashyirahamwe azafasha ariko na responsabilite ya mbere niya leta.
Uwo ni umushikiranganzi w'Uburundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi avuga ku cyegeranyo kwihonyurwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi cyakozwe n'abahanga bishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu. Nkuko rero nari natangiye mbibabwira kuri uyu wa kabiri ushize inama nshingamateka ya Canada ku cicaro cyayo kiri mu mujyi wa Ottawa yatumiye inzobere mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu zirimo abarundi babiri kugira ngo bagerageze gusobanura uko babona uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Abarundi batanze ubuhamya mbere y'iyo nama nshingamateka ni umwanditsi akaba n'impirimbanye mu burenganzira bwa muntu Keti Nivyabandi ubu akaba barizwa muri icyo gihugu cya Canada ikaze mu kiganiro muri isanga Keti Nivyabandi. Undi wari watumiwe ni Professor Pacific Manirakiza umwarimu w'amategeko muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada. Icyakora Professor Manirakiza ntiyashoboye kubona akanya kugira ngo tuganire ubwo tuzamushaka ikindi gihe. Keti Nivyabandi mutumirwa muri iyo nama nshingamateka ya Canada mwasabwaga gukora iki?
Urakoze Edi kandi ndagushimiye kubona wantumiye muri iki kiganiro. Jewe natumiwe muri iyo nama ntumirwa n'ishyirahamwe ryitwa Amnesty International naryo ryitwararika agateka kazi na muntu ku isi yose. Amnesty International yarize ibiriko birabera mu Burundi muri uno mwanya ariko rero kubera aho bakorera ngaho muri Canada bari bifuza umuntu yaravuye mu Burundi yavyiboneye kandi ashobora kubivuga nk'ubizi ico gituma rero bansavye kubaserukira kuvuga ko nari mpari ndi kumwe n'uwo muntu muri Amnesty International navuga ku gatwe kiwanje ariko navugira ku gatwe k'iyo k'iryo shirahamwe. Hama objectif ku by'ukuri iyo nama nk'uko bivuze inama nshingamateka yo muri Canada iritwararika cane gose agateka kazi na muntu. Canada ni igihugu citwararika cane agateka kazi na muntu babirekurikiranira hafi cane aba hano muri Canada no ku isi yose barafise rero ico no kwita komisiyo muri nama nshingamateka yabo ijejwe gukurikirana gusa agateka kazi na muntu. Iyo komisiyo rero niyo ya hisemo kwitwareka cyane kibazo cy'u Burundi kuko bumvise ko hariho ibiriko amabi ariko rakoregwaho menshi bahama rero nuko bahisemo kumviriza gutumira abantu batari bake kuvuga sijewe gusa na Professor Manirakiza hari abandi bavuze imbere yacu hari n'abandi bazavuga mu nyuma kugira ngo bumvirize hama bashobe kugira icegeranyo cyabo kukungene ibintu byo bavifashe mu Burundi twe rero twatumiwe gutyo kugira ngo dutange ico n'ubuga nk'atemoyage ico ico tumaze kubona cyangwa tukaze kumva
hanyuma se mu buhamya bwanyu nkuko mwari mwasabwe kugerageza kuvuga kubyo mwamaze kubona cyangwa se kubyo mwumva uburenganzira bwa muntu ku giti cyawe mu Burundi ubona bwifashe bute keti n'iby'abandi
birateye agahinda kuvuga agateka kazi na muntu mu Burundi kuko umenga n'iryo jambo ryo nyene ntirigifise ico risigura ntirigifise ico rihagaze ko kuko umuntu ntagifatwa nk'umuntu mu Burundi umuntu usigaye umubona ubona ikiziga ciwe mu mwonga kitagira umutwe canke ubona neza ku mubiri wahototejwe cane ukabona umuntu yahora agenda umuntu afise umuryango umuntu afise abana afise umukenyezi yahora agenda ku kazi ikorewe utwiwe aragenda mu gitondo ku mugoroba ntatahe ntitumenye iyo yaruye umunsi ukarengana iminsi ibiri indwi amezi akarengana atawuzi ahari umuntu asigaru abo nk'umufasoni arafatwa ku nguvu agafatwa n'umuntu yambaye uniforme za leta w'umupolisi canke imbonerakure canke mbega nta mategeko agihari mu Burundi ashobora guproteja agateka kazi na muntu ni ikintu giteye agahinda cane gose kandi ni ikintu bimaze gushikira ama proportion arengeye uko umuntu ashobora kubyumvira arico gituma amakungu yose yakoranye kandi yose ariko arabivuga ariko arabiga amaze kubibona inama iherutse mpuzamakungu yaja agateka kazi na muntu yarabivuze yarabitweretse neza buje yatubwiye abarundi bati turabibona ariko biraba mu gihugu turiko turabibona kandi ntibizokwijana abariko barabikora tuzobakurikirana mu gushika bazofatwa
Keti ni vyabandi niba wakurikiye ministri ushinzwe agateka kazi na muntu mu Burundi Marte ni vyabandi yavuze ko nko mu bindi bihugu byo kwisi ntahakana ko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu gishobora kuba gihari ahubwo akavuga ko abakigaragaza bagerageza kugihuza na politike kandi bakaba bafite ibindi biri inyuma y'ibyo ngibyo wabivuga iki kuri ibyo ministri yaramaze kuvuga
Novuga yuko ministre y'ingurije neza yavuze we nyene yishuye kuko mu guheraheza yavuga ati responsabilité ifise yama ifise leta ati abantu bose bashobye ico yavuze ko ariko responsabilité y'ubuzima bw'umunyagihugu ifitwe na leta ukuvuga rero yuko ibiriko biraba mu Burundi amabi iyo umuntu ariko agateka kazi umuntu kiwe kariko karahototezwa kariko iyo umuntu ariko aricwa ku mugaragaro ivyo bibazwa nde bibazwa leta ni kuvuga yishuye ku by'ukuri kuko mu gihugu nk'ico iyo ivyo bintu biguma biba ku mugaragaro n'isi yose bisigura yuko mu kimwe nuko leta idakora ivyo ikwiye gukora idashoboye gutwara canke yuko ari yo nyene iri kuyabikora kandi aba kimwe canke ikindi ni ikibazo gihambaye cane vyerekana kompetence ku by'ukuri iyo leta ariko rero mu Burundi izo raporo zose zimaze gusohoka ziragaragaza kandi abarundi bo twese turabizi yuko leta ari yo iri kuyakora ivyo iri kuyakora yuko abantu bafatwa mu ibarabara bafatwa mu miduga ifite amafrake ya leta canke ya service de national de renseignement yuko umuntu yambaye uniforme ya y'ubupolisi n'ukuvuga buriya uniforme y'ubupolisi n'ikintu gihambaye cane kuko n'ikintu mu bisanzwe umunyagihugu ashobora kubona nubwo yoba ari kure akabona uniforme ati ubu ndi mu mahoro ko hari umupolisi ari hafi yanje nta wungirira ikibi ariko mu Burundi bisigaye byabaye ahubwo le contraire ni ukuvuga yuko urabona umuntu yambaye uniforme y'igipolisi ubwo atangura kujugumira ivyo vyose ni responsabilité ya leta donc rero nico amakungu yose ariko aravuga kandi ariko arakorera ko ico cegeranyo ca mbere carabaye yavuze ati ico cegeranyo kumbure cakozwe neza bari bakwiye gutohoza neza cane emwe numva nivyo inama mpuzamakungu yabone navyo yashitse ko yavuze iki icegeranyo ca mbere kirakwiriye kugira ngo habe iyindi komisiyo yoyo mpuzamakungu itohoza neza amabi yose ariko araba ikayatohoza neza hanyuma ikazovuga abayakoze ikanabakurikirana mu butungane mpuzamakungu.
Keti nivy'abandi wabaye mu bambere barimburiye abandi ubwo mwahamagariraga abagore kujya mu muhanda kwiyamiriza ikiringo cya gatatu kandi iyo uvuganye n'abayobozi muri leta akenshi ibibazo biri mu Burundi babishira ku bantu bahamagariye abarundi kujya mu muhanda wasubiza iki kuri icyo nge
arige bigora no kwishura abantu mu butegetsi kuko umumenga ivyo muvuga ntaho byohurira mu bisanzwe mu gihugu cyose umuntu umunyagihugu arafite uburenganzira bwo gushobora kwiyumvira ico yifuje kwiyumvira gushikiriza icyumviro ciwe kandi no guhura n'abandi akamwibarabara agashobora gushikiriza kurusha ico yumvira mu bihugu birimo amahoro ivyo bintu bigenda neza cyane nko ngaha muri Canada biri kubibona mu isi yose umuntu aja mu ibarabara akavuga ico yifuza uvuga ko umunyagihugu agiye mu ibarabara gushikiriza icyumviro ciwe ntiyarakwiye kuba ari manasi ku gihugu ataco ciyagiriza twebwe twagiye aho nahamagara abandi bakenyezi twagiye turi benshi tugenda mu mahoro n'umutekano mwinshi cyane turi abakenyezi gusa hanyuma twagiye twitwaje impuzu zera kugira twerekanye ko tuzanywe n'amahoro tutaje atakindi kiduhagurukishije atari amahoro kuko twarabona neza yuko iyo manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza igiye kuzana amaganya n'amarira gusa mu Burundi twarabibona ko twarabona kandi yuko umukenyezi n'abana biwe ari bo ba mbere bama bumva konsekansi z'amabi abera mu gihugu iyo intambara ibaye canke ikindi nivyo rero twari tugiye kwiyamiriza tugenda mu mahoro ariko ba bapolisi nakubarira ba bandi mu bisanzwe bari bakwiye kuduherekeza bakaraba yuko atakidushikira yuko aba bavyeyi bagenda bagatembera mu ibarabara neza bagashikiriza icyumviro cyabo mu mahoro nibo bahindukiye baza batuzaniye ibigwanisho baradukubita badutera ko amazi ababa badukompamo amagazi lacrimogene jewe nari kumwe je ndi muvyeyi mfite abana babiri umukenyezi yari iruhande yanje umukenyezi afite imyaka irenga 70 afite abuzukuru n'abandi benshi abamama abantu birateye isoni kandi bigaragariza intwaro ihari muri uwo mwanya ukubwira intwaro yubahuka gukubita gusuka ko gufata umukenyezi ikamuhoteza uko kumugaragaro mu ibarabara ataco atakibi na kimwe yakoze ibikoresho yazanye byari ibikoresho mu bisanzwe ukoresha ku bantu benshi cyane kandi bariko baragwana abantu bananiranye twese ko twari tumeze ibyo rero bikwereka intwaro turiko turakorana nayo iyariyo kandi bica bikwereka ukunge nari intwaro nayo ibesha cyane guhindukira bakavuga ati ba bantu bagiye mu ibarabara nibo bazanye intambara ico ni kinyoma gihambaye cyane kandi leta y'ubusigaye irangwa n'ibinyoma gusangira babaje cyane kuko abageni barabara twabizi bagiye araba benshi bagiye bagenda mu mutekano ahubwo kungene leta yagiye yabafashe nivyo nico caha gihambaye cyane kandi burya naco nyene leta izo kibazwa.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi twatumiye Keti n'ivyabandi, akaba ari impirimbanyi mu burenganzira bwa muntu. Ejo bundi kuwa kabiri akaba yaratumiwe n'inama nshingamateka ya Canada kugira ngo ayigezeho uko abona uburenganzira bwa muntu bwifashe mu gihugu cy'u Burundi. Kuri telefoni turi kumwe n'abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika. Dusenge, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza ku Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Jewe mperereye ahantu kumutakura.
Ikibazo cyangwa se icyifuzo cya?
Cyo ni icyifuzo. Jewe ikintu cya mbere nagira ndababwire ko je niko ndaraba ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ndabona ko hari ibintu bisigaye biteye ubwoba ngahanye na cyane cyane ahantu mperereye ngaha ku Musatura. Ahantu aho kwene ubunyi mbonera kure izo zisigaye ziri mu mabarabara bari kumwe n'abapolisi baka bategera amakinga bagatanga butike buri suforme y'intuze y'inkarata ikinga ku ikinga yose. Kandi nkaca mvuga nyene ko uburenganzira bwa muntu busigaye buteye isoni je ndiko ndaraba vraiment mu Burundi, kuko ndiko ndaraba abantu bariko barishwa, abantu bariko baratotezwa, warabo bakisha amahera bagira iki uwo ari we wese bafashe mu mabarabara bakamwaka amantu zenye amahera, ayo mahera nta umenya iyajana.
Dusege, mukanya twumvishije ministri ushinzwe agateka kazi na muntu avuga ngo ibintu byateye bije imbere mu bijyanye n'agateka kazi na muntu aho ngaho.
Nukuri je ndiko ndaraba ibintu biriko biraba hafi kumutakura, je ndabona ko ari ibintu biteye ubwoba ahubwo bidakurikiraniwe hagufi, je mbona kumenga n'ibintu ibyo byinyegeje inyuma atawubizi, kuko ndiko ndaraba ukwenta abantu bafatwa dufatwa bunyamaswa warabo bafata ubunye nta ndabaga ngo reka tuje kwisengera, kuko ari ibintu bahora bagira ibintu by'amagroupe byo gusengera hamwe, ubunye urumva ko ari ibintu biteye biteye ubwoba sigaye baza bakabafata bakabatwara, ubyumva ko ari ibintu biteye ubwoba ahubwo twashaka no guhamagarira amakungu agarukira icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Aha ndi hoho je ndabona ko mu minsi iri imbere ari ibintu je mbona kumenga bizaba biteye ubwoba kabisa.
Urakoze cyane Dusenge kumutakura i Bujumbura mu Burundi. Reka dufate na Ernest, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Nakomeye ku Ijwi rya Amerika.
Yego, turakomeye. Uri hehe wowe?
Je ndi mu Rumonge.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe?
Ekome nawe kwashima matumiye umupfasoni kugira sikuri ivyo bintu vyintu bizanye n'agateka kazi na muntu uri kwaraba ngaha mu gihugu c'iwacu uko imyaka igendera iragenda yindi isubiriza usanga agateka kazi na muntu hagiye hari mu myaka icumi iheze kari kameze neza mugabo ino minsi kagama gahungabana, urabona abantu bamaze kwinjira mu bintu vya politike usanga ibintu vyose aba batavuga rumwe bashaka kubagirira nabi, naho ivyo oye bamu mareta nka yose adakurikiza agateka kazi na muntu usanga ivyo bibaho. Rero ivyo oye ntibigira usanga arabantu nyene bafite ibintu vy'inzankano bafimigambwe, ugasanga rero bajya rusanga ibintu vy'ibiti ugasanga bashaka kubagirira nabi bahohotera ngo bareke kujya mu migambwe, ugasanga bavuye mu migambwe yabo oh umuntu uyugo kwacuti n'ubwo iri bifite demokrasi ko umuntu ajya mu buntu zeye mugagashatse ugasanga ibintu byose ibiki rero iyo migwi mishaka n'abantu shaka bahotsa abandi bijye n'ibintu bya usanga prema bipa ugasanga abajene ugasanga babwirwa ku mateko yabashinzwe ugasanga bagiye guhotsa abantu n'ubwo butegetsi hamwe hamwe ukajya mwashaka muri ko ahotsa abantu orwi ibyo ugasanga ni bene wabo ugasanga bikoye bigoye gutaha, ugasanga bafashe nk'abantu b'ibikoko, hari nk'abantu mvuye muri kwaraba bagiye bakora ibinabi mu igihugu kugira ngo kigerekiderosa ti aya rakya kazina muka haunga miragoyo muno banka nka share tayiroro nka ba idea mini dada aba ba itrere nka ba kadas nka ba bokasa na ba bosi na nyene barangwa ba rakya kazina muno mugabo cyagiye kumenyekana muno mavye ku butegetsi kuba nige bari ku bari ku butegetsi bobo amashiramwe yarasemerera mugabo ubonye nabishira habona ubutegetsi bwabo ubutegetsi bwa ka share tayiroro gakuma bahakana yuko ata ata mabi bakoreye abanyagihugu muga wagiye kumenyekana mu nyuma rero uvuga yuko bitebuke abo bantu bose bakoba bahunga yagateza kazi na muntu n'ukuri ntiyoje ngo baryame kuko nabashereta yiroro bagiye kumenyekana mu nyuma aba bakukasa bande ba Joseph Kony bose nubwo batarafatwa nabo nyine bagiye kumenyekana bahunga yagateza kazi na muntu n'abamubutu mu nyuma byagiye bigenda ukebuke barakabaramya yuko ibihugu byabo batwara agaragaza kazi na muntu kahungabanye murakoze ku gihe cy'America.
Urakoze Ernest, reka dufate na Nsabimana mwiriwe neza.
Mahoro neza mutamo.
Uri hehe?
Ni mu ntara ya Ruyigi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bo, jewe nagomba mvuge ku kijanye ni nagatera ka muntu mu gihugu cy'u Burundi.
Mu magambo make cyane.
Ego me. Uri kuraraba abantu benshi baravuga ukuna kuriya kiretse ko abantu kumbure batayibona kumwe hariho hamwe bimeze neza n'ahandi bavuga ko bimeze nabi urumva icyo gihe amakuru umuntu yabwirwa n'uri ngaho hantu ariko kimwe gusa si hose kamba biba hanyuma ikintu kindi kurikira nuko ibyo byose bitegezwa kubaho ku bantu bemera Imana ibintu z'intambara bizokwama ikintu gihari no gusenga gusa borumebo nta wundi muti kuberako naho menye ico byumva ko ahubwo ariko no hano hanorira abantu kwambaza Imana gusa mushobora byose.
Urakoze Nsabimana. Keti ni iby'abandi dusenge na Ernest barasa nkaho bemeranya n'ibyo uvuga.
Ego reka mpere kuri uyu wa nyuma ariko sinubise neza uyu ari mu Ruyigi sinubise neza izina ryiwe.
Yitwa Nsabimana.
Ego Nsabimana, reka mpere kuri Nsabimana ica avuze kuko ni ikintu gihambaye cyane. Avuze ati kumure amabere ashako ariko arakogwa ariko si hose. Nshama kavuze ati hariho hamwe bigenda neza n'ahandi bitagenda neza. Icyo nicyo nshaka gushikiriza cya mbere kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane gihanze abarundi kandi ibyo ni ibintu bimaze imyaka si vy'ubu gusa. Nuko ko umenga twaramaze kumenyera yuko akazina agateka akazina muntu gatotezwa hanyuma umuntu akagira ati jewe uno munsi nyimba naramutse amahoro nkirirwa amahoro nkarara amahoro no kuvuga yuko mu Burundi ari amahoro oya sivyo. Iyo umunyagihugu nubo yoba ari umwe gusa aho yoba ari hose mu Burundi amaze gutotezwa cyangwa ariko aratotezwa abana leta cyangwa uwundi muntu wari we wese amahoro ya twese abarundi twese aho turi aba yabayandonje nukuvuga yuko ndushobora kwicara tukavuga tuti hari amahoro hano hantu kandi tuzi ko mu gihugu cyose henshi cyane twese turabizi hari amarira ababyeyi barira babura abana babo batwagwa bafungwa ntaragira umunsi wo kubabona bafungiwe ubusa atani imanza ziciwe abantu bicwa ku mugaragaro bakicwa n'abantu uko bishakiye n'abo bantu babikoze bakabandanya batendera uko bishakiye nk'uko dusenge yabivuze kare ku mutakura ukumva ubu umupolisi cyangwa imbonerakure batoza amafaranga mu banyagihugu babatera ubwoba nta tegeko nimwe ribivuga nubwo ryo bari hari n'iryo tegeko siryo butungane ivyo bintu amahoro tuteza kumva yuko amahoro kurondera amahoro ya twese jewe ndagwa karorero jewe aho nicaye uno munsi ngaha muri Canada narahunze ariko aho nicaye muri uyu mwanya ni ukuri ntafite hari amahoro nakubwiye ko ari igihugu c'amahoro menshi cyane ariko jewe aho ndi sinshobora gusinzira ngo ngire amahoro nzi ko bene wacu abarundi bari mu makanya nk'ayo barimo yuko amabi ariko araba mu gihugu atuma ababyeyi bahekurwa aho bari mu Burundi. Nuko uvuga sinshobora amahoro y'iwanje ndashobora kumpaza kuko nari muntu twese dukwiye gukurikirana amahoro yatwese nico kibazo n'ibyo mu bibazo bikomeye by'u Burundi kandi ico kintu tutagishikiriye ibi bibazo bizobandanye kuko igituma intwaro ibandanye gukora ibyikora irafite abantu bamwe bamwe bayishigikira bayishigikira kugira ngo baronke ico baronka rutwo dufaranga tw'uwo munsi kwari ubukene buhari buteye ubwoba canke bagira bati reka nje ntibangirire nabi reka naje ndabafashe canke numwe kugira ngo je ntibangirire nabi nukuvuga ko twese dutukwiye kumva yuko iyo turiko turakora ivyo natwe tuba turimwo mu batoteza akazina muntu kabandi barundi bose aho bari.
Urakoze Keti n'ivyabandi. Reka dufate na niho ri imbere. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri he?
Ndagasha utumbo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yanagira amaso mutumire. Reka ku Burundi bwikukiye muri uwo mwaka niho hagati y'akazina muntu ko bagahonyanze honyene. Hanyuma yavutse ni ikomeye yuko leta y'u Burundi iyo bari yikaho nyagatika akazina muntu biga nkamwe ubutungane bwo mukomvuka ibyo bintu byemeza imbere y'ubutungane.
Urakoze niho ri imbere. Reka dufate na William. William mwiriwe?
Ego mwiriwe cyane.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njye nari mfise igitekerezo cyane cyane natanguye kumviriza iby'uwo mutumire avuga. Birumvikana neza ko bifitaniye isano n'ibintu abanyepolitike bagwanya leta y'u Burundi bamaze iminsi bavuga cyane. Ni ukuvuga aho bavuga ngo agace akazira muntu ngo karahungabana cyane birengeje ukamenga u Burundi buri ko burasha. Rero kenshi uri kurabyumviriza wavuca umenga ku ikarata y'isi yose hari ko ubundi Burundi bugira kabiri si u Burundi twe turimwo bari turiko turavuga. Igihambaye ni uko babuvuga bobo bari kure ntibaburimwo. Nibaburimwo baravuga ibyo bahawe ni tuvuge n'abari hino n'abakacha bongeramo ingufu kuri ibyo bintu simpariye kwa gatika kazi na muntu ko bagahohotegwa hariyo hantu hamwe hamusanga kumbure wusanga hariho abahohotegwa mugabo si ku rugero rurengeje nkuko twabibona mu kwezi kwa gatano byari bimeze aho wasanga ibujumbura akajagara abantu bose mu gisaka cha bujumbura bahungiye hagati mu gihugu ubuje maze iminsi nembere ibujumbura nkagenda mu ijoro hose nkazunguruka ntangora je mbona agace kazi na muntu nako je ndabona yego bya bintu bari bagiye muri manifestation banka ikiringo cha gatatu kandi ni benshi twari tubashigikiye ariko ikino saka mpanura abantu ze abanyamigambwe bahungiye hanze nabo bavuga ko bari mashyirahamwe atagwanisha cyaro cha politique bakabandanye bakinyo politike bari hanze iyo politike yo kuvuga yo kujya kuvuga ngo kwiruka kuri bari yakumbure muri oni ngo bagire ivyegeranyo bitari byo hakiya cegeranyo twarabonye twe twarabonye kwa taricyo nashaka ndabakebure ni gerageza mugaruke mu gihugu iyo migambwe mugaruka none ko mwadusize twa abanywanyi banyu ko mwadusize mu gihugu none mwebwe mwibaza ko muzogaruka musanga turabandi bazotwitorera mwaraducaye mwabigize manifesta twazigiyemo kubera twarabantuze kubera twari kumwe twari mu migambi nuko mwamufise amaviza mwakiye mugenda none bizosha bigenda gute.
Urakoze William. Urakoze William mukanya
nta marasa afise.
Urakoze William. Reka dufate na Ndayishimiye. Mwiriwe neza.
Amahoro.
Uri hehe?
Ndigitega.
Ikibazo cyawe?
We nari nzingine ariko ndabaza uwo muntu avuga wagatera akazi na muntu ubundi zahungabana cyane rwose nje nibaza yuko ngahungabana aho nje aho mbona numva bavuga ngo imbonera kure genda ziraba nka zibura yezi mana rero uwo muntu ari muri Canada atari ngahe iwacu ngo abibone hanyuma bivuge bashobora kuvuga ngo ngahungabana nyine birakomeye ahubwo abo bahinga je batumira zinda batahu.
Urakoze Ndayishimiye. Keti n'ivyabandi iritsinda rirasa nkaho ritemeranya nibyo uvuga.
Ego urakoze kandi ndabashimiye bose kuri ivyo byumvira bariko barashikiriza. Ica mbere nagomba kuvuga hari uwo ariko yavuga ataba abanyepolitike agira ati twe turi abanyamigambwe bazoga ko basanga atari bo turi nagire nibaza ko wari wabivuze ngo guhera ariko kumburengera ntibabyumvise neza nka jewe hanje sindi umunyapolitike namba kandi nta mugambwe ndimwo nta washaka nta n'umuhari nta na association canke organization imwe narimwo ariko ndu murundi kazi ababaye igihugu ciwe akunda igihugu kandi adashobora kwirengagiza ibintu bikorera mu gihugu I politike dufise iske yarabaye nshasha y'ukubona uti jewe nimone ko navuka kare ki jewe kitanshikira no kuvuga yuko byose n'amahoro amazi yose yo muri kaki nimba ariko arasha iyi wanje itari kirasha jewe ntibindaba navyo nzi kumbure mu bihugu byose amazi ahorasha ariko jewe ndacafise amahoro kandi sindabitahura iyo politike niko navuka kare ira uko kwiyumvira kuri niko nyene gutuma ivyo bintu bibandanya nabivuze kare kandabisubiremwo umuntu nubwo yoba ari umwe ntitumenyere numfite benshi bavuga ati none Burundi niho honyene agateka kazi na muntu gatotezwa oya siho honyene hari ahandi henshi kandi byaramyeho bizokwamaho kuko umuntu niko ameze ariko ntibikwiriye yuko umuntu avyihanganira kandi aho bigeze mu Burundi uno munsi siko byari bimeze mu myaka iheze bigeze kure cane bavuga ati hari uwavuze ati ubu ntitukibona ibiziga mu ibarabara ego nivyo ibiziga ntibikiboneka mu ibarabara ariko abantu baragenda umuntu ntasubiye kubona iyo bari bisigura yuko amabi ubunye leta nayo yaraciye ubwenge gato imaze kubona amakungu yayibonye yabonye ivyo iriko irakora ubu ibintu bisigaye bikorerwa mu bunyegero cane nuvuga ko umuntu baramutora hama ntazogaruke hakazotorwa ikiziga iminsi yaraheze ndaguha akarorero kare nabivuze ejo Bigirimana umujournaliste yaragiye turamubura twese abantu bose baramubura batangura kumuhiga mu kumuhiga batora ibiziga bibiri batari ko baranarondera umuntu atarazi nuko bihari atandi umuntu n'umwe yari bwumve abo bantu abari bo ningene nuko baba baraguze umpetora ibiziga bibiri bimeze nabi cyane byerekana ko ari abo bantu batotejwe cyane rwose bisigura ivyo ntibibaho mu gihugu c'amahoro ivyo bintu ntibishoboka ntibibaho nagwa kandi karorero mu bantu navuga nashikirije naho nyine imbere y'i parlement mu bakenyezi twari kumwe hari umwe yitwa Christa Beninira Kobe umukenyezi twaratambukanye turagwana mu nda duhuye mu ibara batutazinanye hanyuma mu nyuma tuja kumva yuko yafashwe afatwa n'umuntu akoreye inzego za leta yambaye uniform yaratwawe yari tariki 29 Kigarama umwaka uheze gushika uno munsi ntawe urashobora kumutora abavuga ko boba barabonye ibyamushikiye bavuga ko yoba yarishwe mu nyuma bamuhamba ahantu mu biti ahantu hirya i Bujumbura urumva icyo cyose ariko ndabivuga kuki kugira ngo dutahure yuko ibishikira uyundi biba bidushikiye natwe kandi yuko atamahoro ahari nk'amahoro ashobora kuba hari iyo abandi banyagihugu iyo hari abandi barundi nubwo yo bari umwe ariko si umwe ivyegeranyo birerekana yuko amashifu arenga 1000 c'abantu bamaze kwicwa bitwa gutyo ku mugaragaro yuko abantu bamaze gufungwa barenga 5000 canke birenga mwabivuze kare kenshi ibi bintu biba biko biraba mu bihe nk'ibi umuntu ntaheza ngo abibone byose bibone yuko ari uko izo ntwaro zavuyeho niho umuntu agira uburenganzira bwo kugira enquête z'ukuri abantu ubwoba bwabavuyemo bagashobora kuvuga ibiko biraba aho rero niho umuntu azoshobora kubona ku by'ukuri ampleur y'ibintu byafashe
iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twatumiye Keti n'iby'abandi akaba ari umwanditsi ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu akaba aherutse gutumirwa n'inama nshinga amateka ya Canada kugira ngo atange ibisobanuro cyangwa se uko abona uburenganzira bwa muntu bwifashe mu gihugu cy'u Burundi yari kumwe n'abandi barimo Professor Pacifique Manirakiza akaba ari umwarimu w'amategeko muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada icyakora ntitwashoboye kumubona uyu munsi kuko yari afite izindi gahunda kuri telefoni turi kumwe na Minani mwiriwe neza
Naguhaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abatumire ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bose.
Ikibazo cyawe.
Kibazo cyanje nashaka nshimire uyo muntu ko yarotse amahirwe yo gutumirwa muri Canada kandi ari umurundi. Ubwa mbere nagira ndamubaze yuko yibuka ko igihe agace kakazi na muntu kahungabana ngaha mu Burundi mbere twovuga ko kari kabaye nabi cyane. Jewe mba mungagara kandi umututi. Kubera ngaha mu Burundi wemeye kuri umututi cyangwa ukabura umuhutu cyangwa ukabura umutwa nta na kimwe bitwara. Kuko twebwe turazi yuko turi amoko atatu cyane cyane kandi uwo moko atatu abahutu abatutsi n'abatwa tuvuga ururimi rumwe. Nicyo gituma ubwo umuntu turi umututsi ariwe ntashavura, ubwo umuntu turi umuhutu ntashavura, ubwo umuntu
ikibazo cya ikibazo cyawe ni iki?
Ikibazo cya mbere nshaka kubaza uwo mutumire kwaba muri Canada cyangwa abahanze icyo tanga ibyemezo yuko agateka kazira muntu ngaha mu Burundi karemerewe cyangwa gahungabana kandi mwiruka kubona imyerekano yabaye abatutsi ariwe bari imbere abahutu bagakurikira hanyuma batwa bagakurikira ni igiki yokwerekana abo bahungabanywa abo kugataka kazira muntu gahungabanywa mbe n'abahutu mbe n'abatutsi mbe n'abatwa hanyuma kabatwa kagira kabiri nagira ndamubaza.
Urakoze Minani, dufite abandi bantu kuri telefone, turi kuri telefone, reka dufate na Jean Bosco. Mwiriwe neza.
Ndabaramukije mwese n'umutumire.
Uri hehe?
Ndi muri South Carolina muri Amerika.
Mumeze neza muri South Carolina?
Turashimira Imana.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo cyanje ibyo avuga ko abantu bapfa barapfa ariko nkuko numvise ari umuntu w'umubyeyi yategerezwa kurera abana bose cyo kimwe. Yoshobora kutubwira ukuntu kuri universite incabwenge baba barazishe muri 95 karatacho zizira ubwoko bwacu none ubu niho hishwe abantu cyane gusumbya ahandi. Ikibazo cyane cyari icyo.
Urakoze, reka dufate na Niyukuri. Mwiriwe neza. Niyukuri? Niyukuri, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Keti ni vy'abandi mu magambo make cyane, subiza abo bantu uko ari babiri.
Ego uwanyuma yitwa nde?
Yitwa Jean Bosco, ngo ari muri leta ya South Carolina hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Okay. Ego reka mpere kuri ku kibazo cha Minani mu camakare ko baza ati mbega ubwoko buri ko buratotezwa n'ubuhe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abarundi. Abatotezwa n'abarundi. Kandi no kuvuga turakwiriye je niko ndavyibaza niko ndabibonje niyumvira nk'umurundi kazi ntabwo niyumvira nk'umuhutu canke umutwa canke umututsi kuko vyo ntavyo umuntu n'umuntu siko ahari hose twese turabarundi turabantu. Ari umutwa ariko aragirirwa mabi ndamuhagurukira nk'uko nahagurukira umuhutu nk'uko nahagurukira umututsi. Ni kuvuga rero abariko n'umunsi abari mu maganya abamerewe nabi n'abarundi bose ubwoko bwose aho baja bakagera kuko n'utariko n'uwo batatwaye ubuzima canke n'uwutabuze umwana wiwe utahekuwe utakomeretse uwo batacishije muri aside bakamwicarikayo uwo badahotokere umubiri nawe nyine uno munsi ari mu maganya kuko ari mu bukene budasanzwe bugatewe n'iyi krize yatanguye abayeho mu bwoba murazi ko bagenda barasaka ahantu hose mu kakiye menshi barasaka canke mwumva ko ufise amahoro ku by'ukuri iyo utari kuravuga ibijanye na leta ihari wasanzwe muri demokarasi umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo yifuza no gukora icyo yifuza. Ni kuvuga n'umunsi ariko iyo uri kurakora cyangwa uvuga ibintu bitajyanye n'ibyo leta ivuga baca batangura kugukurikirana. Nicyo gituma jewe nahunze kubera yuko nzi neza ko kandi baranabinyeretse ndaruka amamenasi yuko iyo utanguye kuvuga ibitajyanye na leta ubwo nyine bagukorokera ko barakugira nabi urafatwa naho atakiri wakoze atari gushikiriza icyumviro cyawe. Urumva rero abo bavuga bati mbega ko bari kure bafite uburenganzira nyabaki bwo kuvuga ibiriko birabera hano mu Burundi
ngo nta makuru ahagije muba mufite yatuma mugira credibility yo kuvuga ibyo muvuga
turayafise cyane kuko nkuko nakubwiye ahubwo urakuri nakubariye ko je ntashobora gusinzira numva ko atamahoro ari abene wacu bafise mu Burundi abene wacu barundi bose numva ko turabikurikiranira hasi ahubwo kurusha ushobora gusanga ari no kurusha uwo muntu abari ngaho muri iyo katye yiwe yitwarareka amahoro yiwe wenyine uwatagiye kubaza ngo agenda atembere igihugu cyose agenda abaze neza abaze ati mbega uriya ko ntakimubona yaruyeshye yazimiye gute mbega wewe kurira na maki uwatagiye aratohoza mu gihugu cyose aguma araba ati jewe ndi mu mahoro mfite amahoro yanje uwo ahubwo ntavyamenya ariko nka twebwe turaronka misiyose abatubirira abakubwira ibyabashikiye ndagwa karorero nko mu misi heze bari baratanguye ibintu byo gufunga abana bakiri bato ngo nikora ngo bacapye mu bitabo byabo bakagira ibicapo ngo bidasonera umukuru w'igihugu mbega murazi iyo miryango ibyo yaciyemo abo ibyo amabi baciyemo nabo bana kandi benshi bagifunze gushwa n'umunsi imiryango yabo ibyo ariko iracamwo bumva nk'ibyo bintu byose ni ibintu dukurikiranira hafi turabiraba turabikurikirana turabaza kandi baratubwira kandi ugatohoza neza ariko ushobora kubimenya ari uko ubyitwararitse utabyitwararitse ntabyo uzomenya uzogenda utembera kumwe nakubwira nk'inzu yawe ari inzu yawe yonyine igihagaze muri kaciye yose utembera muri kaciye yose uguze iti jewe meze neza abandi bariko barapfa ayo rero si amahoro niyo umurundi wese abo umuhutu bw'umutwa aba umututsi aba umukire canke aba umuntu muto uwo ari we wese agenda afise umutekano yumva umutekano muri we ashikiriza ibyo yumvira mu mutekano agashobora kurangura ibyo arangura mu mutekano ntangere ayo niyo mahoro kandi muri uyu mwanya ntitwovuga ko mu Burundi ahari
Keti
hanyuma urantunga gato ni ishure hari wambajije ikibazo cyo muri
abanyabwenge bishwe muri kaminuza y'u Burundi
ego cyane oya nta namba yuko ubu aribwo bwa mbere akateka kaje na muntu gatotezwa mu Burundi si ubwa mbere byabaye ahubwo ntivyabaye muri 1995 gusa byahereye kera cyane no muri 1972 abantu benshi baricwe benshi cyane birengeje ushobora mose ntiturabitohoza muri 1965 hari amadata menshi sinu yavuga yose ngo ndayaheze abantu bakorewe amabi menshi ateye isoni kandi ateye agahinda ikibi rero cya mbere gihari mu Burundi ni uko ata butungane bwigeze buhaba abantu ntibigeze batunganirwa ku mabi yakozwe muri iyo myaka yose aho rero muri 95 nivyo abanyeshuri barapfuye kandi birateye isoni biteye agahinda jewe siho ico gihe nari nkiri muto iyo jewe nkorera ku vyo ndiko ndabona uno munsi ariko vyose na mabi akomeye cane kandi bategerezwa kuzotora ababikoze bagahanwa bose ata n'umwe avuyemo kandi rero ndabibutse yuko iyi ntwari hari uno munsi imaze imyaka 10 irenga ahubwo iri ku butegetsi ariko ikigeze ikurikirana mu butungane abantu bakoze ayo mabi ya kera havyo yigeze ikora nyuma rero ntitwihende ngo tubeshwe twibaze yuko ariyo ngo kumbure yitwararitse ubutungane kuruta kera ahubwo ico ikora ivyura akabuze kugira ngo ifuke amaso abantu ku bibi iri kwirakora uno munsi aho rero niho dukwiriye gukanura iyo niyo politike y'ukuri abanyepolitike bamwe bakina mu Burundi kuva kera aho niho dukwiye rero no kwibohora tukareka politike tugashobora kubona yuko abanyepolitike bakinisha bagerageza kumanipula abantu no kubakinisha kugira ngo babafuke amaso ntibabone ibyo bariko barakora ubutungane butegerezwa gukorwa ariko amari ya kera ntiyo siyo umuntu yo kwishimikiza ko ngo kugira ngo niyamirize amabi ariko aba uno munsi ahubwo uwababaye kera niwe yarakwiye guhaguruka kuruta n'abandi bose akagira ati jewe umubabaro ndawuzi ndawifuriza umuntu n'umwe n'undi aho niho dushobora kuzokira tukagira aho dushika tukaja ku ntambwe y'amahoro n'umutekano.
Urakoze Kelly. Nivye abandi kuri telefone dufite abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Tera imbere wiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cha Bujumbura.
Ikibazo?
Akabazo nari mfise nagomba cya mbere manure uwo mutumire birumvikana yuko n'icyegeranyo basohoye byinshi mu birimwo mengo niwe yabivuze ama nkagomba nkamusaba ikintu kime amanza agabanye des emotions kuvuga yuko mu Burundi atamahoro ahari wewe ari muri Canada wewe naho avuga ko yahunze buryo yahunze nk'ubu ari hariya mu Rwanda yari karabonera amabi menshi ariko wewe ari muri Canada usanga yibererewe neza yiberera muri vila ari hikwa nawo nabo nyene bariko baragira kugira ngo igihe cy'u Burundi kimere nasi nagomba rero ndamubaza akabazo gatoye mubuye ko amahoro n'umutekano bihari mu Burundi sena nyina na nyina na ina senge bose bari mu Burundi kandi atangwa na zimwe bafise bajye bakajyama nawe ahazogarukira mu Burundi agasanga nta hantu namwe arahura azoca girana.
Urakoze terambere. Reka dufate na Joseph. Joseph mwiriwe
amahoro.
Ikibazo cyawe
nagomba mubanze mu ndamukiriza umutumire kuko ibibazo ari karishura je nagomba ngira icyo ndabivuga ko gatoya
mu magambo make cyane
aravuze ku bintu bijyanye ngo n'ubutungane butari ko burakorana cyane cyane ko bakoze amabikera ku mvozi bikundi inkwaro zagiye zirakurikirana mbeho ho nk'ubu hamwe ubutungane bwoca butangura gukora ku bakoze amabikera ko bari gutoteza bwa bwoko bumwe bumwe mu baya mu bakoze ayo mabi kigira kabiri mbeho kavuga ko mu Burundi bicika abantu birirwa barapfa ku munsi egome yavuze bamwe ngo bapfuye bina baratorwa biziga ngo batari ko barabironde niki igihugu na kimwe yo tubarira kitatorwa ibiziga hari amahoro hadapfa abantu je nabona ko ku isi yose hari ibihugu bigenda birapfama abantu kumva zagatotezo canke gupfa amatongo canke n'ibindi mugabo gutorera umuti w'ikibazo suko boje hanze bakirwa bavuga ko mu Burundi bicika ahubwo nyabuna bogira icyo baterera kugira ngo twubake igihugu. Murakoze.
Urakoze Joseph. Reka dufate undi wa nyuma bizoza mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Edi.
Ikibazo cyawe.
Yego ndaramukije n'umutumire.
Arakumva amagambo make cyane.
Yego je icyo nashaka guterera gatoya ndabye ku byavuzwe. Yego mu Burundi agateka kazi na muntu ntikubahirizwe cyane. Ariko turababazwa n'abantu bavuga yuko aye mu Burundi agateka kazi na muntu kifashe neza. Ariko tugiye kubiraba tukabona abantu baguma bafatwa hijyino abandi batwagwa tutazi iyo bajana rero icyo navuga ni iki abantu benshi bavuze yuko abo abantu aba bantu bafatwa aba bantu bafatwa ibyamyeho ari kuvya ibya kera nashaka kuvuga ikibi nticishurwa ikindi nimba byarabaye kera ariko nabo bari bakwiye gukora kugira ngo bimwe byaba kera ntibisubire rero icyo twavuga ni uko asaba n'umutumire na cyane cyane ndamubaza mbega ibyo bintu babibona gute ubona icokorwa koko iki turazi tugiye kuraba ibyabaye n'ibiriko biraba ubu rero icyo nasaba saba yuko leta y'u Burundi yokora uko ishoboye ikubahiriza agateka kazi na muntu ubu uyu urashobora kugenda mu ibarabara ukabona urafasha genda bahaye akarorero genda mu gisagara cya Bujumbura nagiye nari mu ibarabara mbona umuntu arafashwe ariko yinjiza agatelefoni kiwe ngo ariko yinjiriza ngo humura ngo babandi ngo bamwe ngo bateye igihugu rero nkako n'agateka kazi na muntu kaba kariho karahungabana rero ko mu bisabe siba aba yabivuze aba ariko arumviriza ntabazi ikiyumviro cy'umuntu iyo kiza rero icyo nasaba yuko leta yofata abanyagihugu kumwe bakabona yuko agateka kazi na muntu atarakumwe ariko twese mu bisanzwe nk'uko babivuze nta kibazo cy'ubwoko kihari ahubwo ni byayo ni byo kuguma bavuga ngo intwaro ngo zatwaye ukamenga turiko turishura na amabibi yabaye.
Urakoze cyane Bizoza, nta mwanya munini dusigaranye. Keti ni vy'abandi mu magambo make cyane, gerageza usubize abo bantu ko ari batatu.
Ego ndashimiye Bizoza kuko wenyine narabasubije, umva ariko bambwira ati wewe uri kure ibibera mu Burundi ntavyuzi, umva Bizoza ari ngaho mu Burundi yabishuye yabwiye ko wenyine ari ibintu amaze kwibonera kandi atamutekano uhari. Nasaba abavandimwe bene wacu Barundi bandi bavuga ngo bamerewe neza bari mu mahoro, bumvirize abo bandi Barundi babwira yuko babwira ibitagenda neza, babwira ingene agateka kaje na muntu gatotezwa buri munsi mu Burundi. Ico hari abavuga ati ibiziga bira hantu hose, amabi abera hose, ego ariko amabi ararutana, amabi ararutana. Kubona yuko dutwara ibiziga mu ibarabara canke mu myonga si ibintu bisanzwe, ndashaka kubakebura namwe mwese aho muri mwese, ntimumenyere aya mabi siyo. Kubera yuko twabibayemo imyaka n'imyaka ko biterezwa kubandanya bikaguma uko, ahubwo nagire mu kubasezerana ndabasaba mwese yiyumvire ati mbega Burundi jewe nifuza n'ubuhe, nifuza Burundi burimo ibiziga dutoramo ibiziga ngiye kuvoma, canke nifuza Burundi bw'amahoro burangwa n'amahoro, amakunga akatumenya kubera amahoro dufise, kubera umutekano dufise, kubera gutera imbere, kubera yuko umuntu afise uburenganzira bwo kuba icyo yifuza no gushikira icyo yifuza cyose. Ubwo nibwo Burundi nibaza twese dutegereza kwiyumvira umwe wese mu mutima wiwe, tukibagira politiki, tukibagira ibindi byose, ariko tuvuga tuti Burundi niko ndabona jewe ubu, nibwo nifuza cyangwa ibyo nifuza n'ubuhe, icyo nokora rero uno munsi muri uyu mwanya kugira ngo ubwo Burundi tubushikire ni igiki, nimba amabi ariko araba ntagishaka kandi ntashaka kwaka ko umuntu akazina agateka akazina muntu gatotezwa, jewe nokora iki uno munsi? Ndavyemere mbeshe canke ngenzwe n'ukuri, ngenzwe n'ubuntu, ngenzwe n'ubutungane? Ije nivyo dukwiye kwiyumvira cane, kuko nta uzotuzanira amahoro mu giseke ngo yatereke ngaha, amahoro ava muri twebwe. Ikibazo rero cyo mu Burundi nuko navyumvise cane munsi mubahamagara, nuko umenga tuba mu hari ibihugu bibiri canke ntitwumvikana, amabi ashikira uyundi ntituyumva neza ngo adushike ku mutima, kubera yuko tukibabaye n'ikindi coba caradushikiye. Twese ndababwira yuko nta Murundi n'umwe atabuze, umututsi yarabuze kandi umututsi yarishe, umuhutu yarabuze kandi umuhutu yarishe, umutwa batwa Barundi nabo nyene barabuze kuruta n'andi moko yose. Nuvuga twese twarabuze kandi twese twarakoze ibibi, ahubwo turabe ingene dushobora guhaguruka tukavuga tuti amabi yakozwe kuri ubu Burundi bwacu arakwiriye, ntazogaruke, ntazosubire kugaruka ku bana bacu, nokora iki uno munsi kugira ntibisubire, ntihagere umuntu n'umwe atotezwa ngo ni ukwera icyo yiyumvira ngo umugambwe arimwo canke ngo ubwoko bwiwe canke ikindi icyo ari cyo cyose.
Keti n'ivy'abandi umwanditsi ukaba n'impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu, ndagira ngo ngushimire cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo uganire n'abakunzi ba radio yacu. Wakoze cyane Keti n'ivy'abandi.
Nawe wakoze cyane kandi ndabatashije mwese cyane abari bundi n'abaduteze amatwi, mwakoze, Imana irazigamye.
Murakoze namwe nshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya karindwi hano mu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Cyao cyao.